Ndabara muse bakunzi badususuruke nizera komura mahora hiwanyu neri mwiza ndahimbawe no kubana namwe nkundire dusuzurukana uyu munsi n'abaririmbyi baruciye biracika mu mugaba wabo wo kuririmba kandi bagendana mu muga bwo kutabona indirimbo zabo zarabaye rurangiranwa ndabahaye ikaze twumvirize zimwe zimwe zaririmbwe n'abahanzi bagendana mu muga bwo kutabona Deka dutangure yitwa Steve Land Hathaway Judkins benshi bamuzi ku izina ry'ubuhanzi nka Stevie Wonder ni muri ibyo muri Amerika yavukiye mu gisagara cya Michigan muri Amerika Stevie Wonder agenda n'umugabo wo kutabona kuva akiri muto cyane yatanguye kuririmba afite imyaka 11 mu mwuga we wo kuririmba Stevie Wonder yagurishije indirimbo zishika ku rugero rw'imiliyoni ijana yararonse ubushimwe bwinshi cyane indirimbo nyinshi ziwe zarakoreshejwe no mu marerezi Stevie Wonder aririmba mu midiho ya R&B, pop, funk, ikanasol iyo mwumviriza yitwa I just called to say I love you bisigura naguhamagaye kugira ndakubwire ko ndagukunda yaranamuronkeje agashimwe gakomeye kitwa Oscar indirimbo ya mbere muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani na kane I just called to say I love you uyo ni Stevie Wonder I just called to say I love you I just called to say No summertime, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to feel your heart. Turacyari ko twumviriza indirimbo zarimwe n'abaririmbyi bagendana uwo muga bwo kutabona Jove Ayaounde ni indirimbo y'umunya Cameroon agendana uwo muga bwo kutabona yitwa André Marie Tala André Marie Tala yavutse mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu avukira ahitwa Banjoun muri Cameroon Tala yabaye impumyi ashikanye imyaka 15 urubuga Wikipedia rutubwira ko atigeze amenya icyamuteye ubuhumyi naho yari ahumye rero André Marie Tala yarasohoye indirimbo nyinshi cyane cyane mu rurimi rw'igifaransa zabaye rurangiranwa no mu makungu eka mbere banamwita Stevie Wonder wo muri Afrika André Marie Tala yaririmba akoresheje igitari ngaha aturirimbire Joveza Yaounde canke ngiye Yaounde ari nawo mugwa mukuru w'igihugu cha Cameroon muri yo ndirimbo ayaga ingene abanyakameroon bahurumbira icyo gisagara bagiye kurondera ubuzima bw'isimu tabona tunabayagira ku buzima bw'abaziririmbye mu Faransa Gilbert Montagné agenda mu mbuga bwo kutabona Gilbert Montagné yavukiye mu gisagara cha Paris mu Faransa aho hari mu mwaka w'1951 nawe nyene yagize ubuhumyi akiri muto cyane ibitamubujije ariko kubarurangiranwa mu kuririmba akoresheje piano Gilbert Montagné nagenda mu mbuga bwo kutabona turetse no kuririmba arakina mareresi arajana mu mikino yo muri televiziyo reka ndabumvishe ino ndirimbo yiwe yise On va s'aimer ati tuzokundana uyo ni Gilbert Montagné.
Thank you.
tubandanye kandi pia pulisha indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda azwi ku izina ry'ubuhanzi nka Niyo Bosco amajina yiwe ni Niyo Kwizera Bosco umuririmbyi acari muto cyane afite imyaka 23 agendana umugabo wo kutabona turese ko Niyo Bosco aririmba ni n'umwanditsi w'indirimbo z'abandi bahanzi b'abanyarwanda aha twa bahanga karorero Vestine na Dorcas batubwira ko Niyo Bosco yabaye inkumyi afite imyaka 12 bitewe n'indwara ya malaria umviriza ino ndirimbo yiwe pia puresha yasohoye mu 2021. Mwandanya mwumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika ikiganiro nidususuruke uyu munsi indirimbo zaririmbwe n'abagendana ubumuga bwo kutabona mu gihugu cy'Ubutaliyano hariho umuririmbyi rurangiranwa agendana ubuhumyi yitwa Andrea Botticelli bafite imyaka 64 yaragurishije indirimbo ku nshuro zishika imiliyoni 80 numwe baririmbyi b'abataliyano bagurishije indirimbo nyinshi Botticelli yatanguye aririmba muri bamwe baririmbisha amajwi yabo bavyita opera mu nyuma araja mu yindi midiho Andrea Botticelli yavukanye indwara y'amaso yitwa glaucoma ibyahavuye bivamo ubuhumyi ashikanye imyaka 12 Vivo per lei ni indirimbo yiwe nabahitiyemo isigura kubaho kubera we ahavuga kubaho kubera umuziki hano ari kumwe n'umuririmbyi kazi Ellen Segarra
Vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come mai mi è entrata dentro e c'è stata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso
je vis pour elle depuis toujours qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre elle me dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre elle est musique et c'est un jour quand notre cœur se fait trop lourd elle est la seule
Murashari kumwe natwe tubandanye n'umuririmbyi w'umurundi agendana ubumuga bwo kutabona yitwa Nziga Masabo Vianney canke Vishu Love bina mugenzi we yavuye yitaba Imana ni Ganze Bosco bari bagize umugwi Peace and Love bombi bavukanye ubumuga bwo kutabona neza Vishu Love n'umugwi wiwe Peace and Love baratirabisha abakunzi b'umuziki muri imwe bita karaoke Vishu Love yarasohoye n'indirimbo nyinshi nabahitiyemo nakwisanzemo nakwisanzemo mwumvirize
kukubaza uko waramutse kukubaza uko waraye kukubaza uko wiriwe kukubaza ko wafunguye kukubaza ko waruhutse kukwitaho bya buri gihe manumva mfite igisharara cyo kumenya ubuzima bwawe bwa buri kanya urambabarira nimba nkugora
shaka kugutera naza apenza bulikanya oya ahugo wowo nakwisanzemo nakwisanzemo numba tuko byaje ariko nanje nakwisanzemo.
Arakoze Vishu Love ari mu batanguje umudiho wa soul muri America. Abakunzi umudiho wa jazz ndibaza namwe muramuzi, yitwa Ray Charles, ariko yaritavye imana mu 2004 ku myaka 73. Ray Charles akomoka muri leta ya Georgia muri America, yabaye impumyi ku myaka 7. Indirimbo za Ray Charles zaragurishijwe ku nshuro zirenga miliyoni 40 n'izindi zirenga. Yarakinye mu mareresi menshi. Ray yacurangisha ibicurangisho vyinshi aho ni nka piano, trumpet n'ibindi. Nguyu muri ino ndirimbo yiwe yise Hit the Road Jack, yasohoye mu 61.
Hit the road Jack, don't you come back.
I have to pack my things and go. This away, till I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, all it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Nkundire turangize bati ku munsi w'Imana ibamako ni umunsi w'ubugeni. Abo ni Amadouba Kayoko n'umufasoni wiwe Mariam Doumbia, bamuka mu gihugu cha Mali muri Afrika y'Uburengero. Bompi ni impumyi, umvira izina ndirimbo yabo Dimanche ya Bamako. Aba kandi kimwe n'abandi bose twumva uyu munsi bahuriza ku kintu kimwe, ubuhumyi cyangwa ubumuga bubi, ni ukugira icyo umuntu akora cyafasha abandi kandi bafite ubwonko.
Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. C'est les jours de mariage.
bakunzi badususuruke bagize ingorane z'amagara ariko nirurangiranwa mu mpano yabo yo kuririmba efe twese tutocika intege mu magara canke ubumuga bwacu ariko tugashira imbere impano zindi nagasaga niri muza nahimbawe mwirigwe neza hiwanyu
Kuramba Murata